Mukomeje gutega amatwi Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu Ijwi rya Amerika. Mwironeza nshuti mwese muduteze amatwi, ni yadirwe mbasuza mbaye ikaze mu makuru yacu. Mu Burundi, ubuyobozi bw'intara Cibitoki buraburira amashyirahamwe acukura amabuye y'agaciro atubahiriza amasezerano yagiranye na Leta ko ashobora guhagarikwa.
Bazimba ku mutumba ntibazimba mu kirere, nkuri umutumba araba abantu bose bimba. Abose bimba abashaka urutonde bamenyekane, hanyuma ejo tubahamagare tubazatizana umwimbo. Aho tuzabona yuko atamwimba ariko barazana ihubatse kutuhagarike.
Uwo ni Kareme Bizoza, guverineri w'intara ya Cibitoki. Abantu ibihumbi n'ibihumbi muri Chadi bahanganye n'ingaruka z'imyuzure ikomeye. Ishami rya ONU kigiga cyita ku bana UNICEF cyatangaje uyu munsi kuwa kabiri ko abana barenga 700 bamaze gupfira ahatangirwa imfashanyo y'ibiribwa muri Somalia. Naho muri Burkina Faso, bombe bikekwa ko yatezwe n'abajihadisti yakubise ikamyo mu majyaruguru y'igihugu yica abantu 35 ikomeretsa abandi babarirwa muri 40. Aya makuru nayandi twabateguriye ni mu kanya, mugume ku maradiyo. Amakuru yacu kuri uyu mugoroba tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Kuri uyu wa kabiri, umuntu umwe yiciwe mu mujyi wa Beni mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubwo hongiye kuba imyigaragambyo yamagana abasirikare bashinzwe kubungabunga amahoro b'umuryango w'abibumbye. Ni inkuru twateguriwe na Fidel Niyongabo.
Abari mu myerekano bari ku mapikipiki bakoranya abazibiri imodoka z'inteko za MONUSCO mu gisagara cya Beni mu myerekano y'ukwiyamiriza izo nteko. Iyo ni imyerekano ibandanya abantu batari bake barimo abasivili inteko zijejwe gucunga umutekano n'abapolisi b'abanyekongo mu bindi bice byo mu buseruko bw'igihugu yatangwe kuva mu kwezi kw'indwi. Umuvugizi w'igipolisi cyo mu karere ka Beni, Nason Katembo, yatangaje ko umwe mu bari mu myerekano yishwe n'amasasi igihe iyo myerekano yari kiraba. Nta birenga ngaho yamenyesheje kuwarashe ayo masasi. Ntakibiro MONUSCO vyatangaje muno nyene bibajijwe ku vyabaye, umutekano wari wasubiye kugaruka masaha yo kumutaga. Inteko zijeje gucungira umutekano za ONU zaragirijwe ko zihoye zikoresheje ingufu mu myerekano yo kuziyamiriza iherutse kubera mu bisagara vya Butembo na Goma, aho abantu ari mu myerekano amajana n'amajana batera amabuye inteko za ONU bakongera bagaturira inyubako azishyirahamwe ONU. Imyerekano yatewe n'imyidogo y'abanyagihugu yuko inteko zijeje gucungira umutekano za ONU zananiwe gukingira abasivili ubwicanyi bukorwa n'imigwi yitwaje ibigwanisho imaze imyaka itari mike ikora.
Bombe bikekwa ko yatezwe n'intagondwa yakubise ikamyo mu majyaruguru ya Burkina Faso yica abantu byibura 35, abandi babarirwa muri 40 barakomereka. Ni inkuru twateguriwe na Oriane Itangishaka.
Icyo kibombe cyahitanye abasirikare bari muri imwe mu modoka za gisirikare zikurikirana zari zigeze hagati y'ibisagara vya Bourzagan na Djibo, aho zari zitwaye ibikoresho vya gisirikare. Mu itangazo buramatari w'akarere ka Sahel, Lieutenant Colonel Rodolfo Sorgo yashikirije yavuze ko umwe muri izo modoka za gisirikare yarimwo abasivile. Avuga ko abakomeretse banyarukanywe kwa muganga, abandi nabo bagatabarwa. Yavuze ko muri iki gihe ako karere ubu gacungerewe. Naho atamugwi uri yitije gitero cha bombe, birakekwa ko ari abagwanyi b'intagondwa zo mu idini rya Kiisilamu bakoze icyo gitero. Igihugu cha Burkina Faso kirageramiwe n'ubwicanyi bukogwa n'umugwi wa Al-Qaeda n'uharanira leta ya Kiisilamu. Ubwo bwicanyi bumaze guhitana abantu baharugwa mu bihumbi n'ibihumbi. Icyo kibombe cyatewe kibaye ikigira gatanu muri iyo ntara ya Sum kuva mu kwezi guheze kwa munani. Itororokanizo ry'amakuru y'Abanyamerika AP ritangaza ko ibiro bijejwe umutekano w'abagira neza bimenyesha ko ibitero nk'ivyo bikogwa cyane cyane mu ntara ya Djibo yafashwe n'abagwanyi ba jihad haciye amezi atari make.
Mukomeje gutega amatwi Radio Ijwi rya Amerika. Ishami rya ONU, ikigega cyita ku bana UNICEF, yatangaje uyu munsi kuwa kabiri ko abana barenga 700 bamaze gupfira ahatangirwa imfashanyo y'ibiribwa muri Somalia. Ni inkuru nanone twateguriwe na Fidel Niyongabo.
Userukira ishirahamwe UNICEF muri Somalia Wafa Said avuga ko abana 73 bapfuye hagati y'ukwezi kwa mbere n'ukwezi kw'indwi muri uyu mwaka. Amarasanga ko ibitigiri nyakuri bishobora kuba birenga aho kubera benshi mu bapfa badatangazwa. Ivyo bibanza bigenewe abana bafise ibibazo vyo gufungura nabi cyane n'abafise ibindi bibazo nk'indwara y'agasama, korera canke malaria. Umuvugizi wa UNICEF ku mugwa mukuru wa Somalia Mogadisho Victor Chinyama atangaza ko badafise ibiharuro vy'ukuri vy'abana bamaze gupfa. Ishirahamwe UNICEF rivuga ko indwara ziyadukiza ziyongeye mu bana. Rimenyesha ko abana 13,000 banduye agasama mu mezi ya vuba, ibice 78% muri bo bari munsi y'imyaka 5. Imfashanyo y'amafaranga agenewe Somalia yariyongeye mu ndwi zirangiye. Yamara abategetsi bajejwe imfashanyo bavuga ko ishitse itevye kandi iyi nifashanyo igikenewe. Ni munsi umwe inyuma y'uko UNICEF igabishije ko ibice bimwe bimwe byo muri Somalia bizogeramirwa n'inzara mu mezi ari imbere. Akarere ko muri Afrika mu buseruko kagiye kwikwirikiranya inshuro zitanu kataronka imvura mu gihe cy'agatasi. Inzara yabaye muri Somalia mu mwaka w'2011 yahitanye abantu barenga 250,000, benshi muri bo bari abana.
Amakuru yo hirya no hino ku isi tuyasoreze mu gihugu cya Chad, aho ibihumbi n'ibihumbi bahanganye n'imyuzure ikomeye nyuma y'imvura nyinshi ugereranije no mu myaka 30 ishize. N'inkuru nanone twateguriwe na Fidel Niyongabo.
Iyo mvura y'isegenya yatumye abantu baba mu bice bimwe bimwe by'umugwa mukuru Njamena bakoresha ubwato gusa muruja n'uruza rwabo, mu gihe abantu ibihumbi n'ibihumbi bahunze ingo zabo mu kiringo cy'ukwezi kurangiye. Mu gice kimwe cy'ico gisagara, imiryango yategerejwe gukoresha ubwato bw'ibiti kugira ijabuka amabarabara yuzuye amazi kuva mu mpera z'ukwezi kw'indwi. Imyuzure ni ibintu bishika kenshi mu gihe cy'agatasi muri Chad, gitangura mu bisanzwe mu kwezi kwa gatanu kigashika mu kwezi kw'icumi mu ntara zo hagati no mu bumanuko bw'igihugu. Yamara muri iki gihe imvura yaje hakiri kare kandi yari nyinshi cyane kurusha uko bisanzwe, ikaba yararengeye uburyo bwo gutwara amazi y'imvura mu miringoti buhari. Ibice byose uko ari 8 bigize umugwa mukuru byarageramiwe n'imyuzure muri uyu mwaka. Umukuru w'igisaga cya Njamena Ali Harun yatangaje ko leta yashizeho umugujejwe gufasha abanyagihugu basinzikajwe n'imyuzure mu kubaha ibifungurwa, uburengeti n'imiti. Ibiro vy'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU bijejwe ibikorwa vyo gutabara bimenyesha ko gushika mu mpera z'ukwezi k'umunani abantu barenga 442 muri Chad bari bamaze gusinzikazwa n'imyuzure.
Barakoze bagenzi bacu batugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora kandi gukurikira ibiganiro byacu byose munyuze ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radio.com. mukanya na amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Ubuyobozi bw'intara ya Cibitoke aho ni mu Burundi buraburira amashyirahamwe acukura amabuye y'agaciro harimo zahabu ashobora gufungwa. Abayobozi bayo mashyirahamwe bo bamenyesha ko umusaruro muke waturutse ku bukene bwa lisansi bwatumye amamashini yo gucukura abura ibitero akoresha. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza.
Kahemi bizoza amenyesha ko matohoza amazigi hakora yasanze hari amwe mu makoperative yo gucukura ubutare adashikana umwimbu wose agahitamo gucisha ku ruhande igice cy'umwimbu aho kubushikana wose muri leta yagenewe kugugura nk'uko amasezerano vyagiraniye abivuga. Bizoza aragabisha kugura amakoperative yose atazana umwimbu uko bibwirijwe.
Bazimba ku mutumba ntibazimba mu kirere, muri umutumba araba abantu bose bimba. Abo se bimba abashe ku rutonde bamenyekane, hanyuma ejo tubahamagara tubatizana umwimbu. Aho tuzabona yuko atamumva ariko barazana ikora cyo gutihagarike. Aho tubona ko ariko barazana umwimbu ibandanye ikora, kuko tuba dusanga tugira amakoperative menshi mugabo basanga umwimbu ntuboneka neza. Mu by'ukuri bobona ko ibyo ariko barakora umwimbu utari kuraboneka yuko bakubikubita agashi umwimbu ukaboneka, kuko utabonetse hazogeraho dusaba yuko bohagarika burundu hanyuma haze gukora abandi bantu bavuga ati ngo umwimbu uri kuraboneka.
Abari mu makoperative yo kwimba ubutare bashira amakosa kuri leta itabaronse igitoro kugira ngo amamashini bakoresha mu kwimba bashe gukora neza. Ntibashimye kumwidondoro wabo umenyekana.
Nta no tuja muri magende tugiye tuzironse tuzijana muri koperative dusaba yuko boshoreza ku biciro y'igitoro twanga igitoro tukinisha ubutare.
Dukorera hari amazi, ikintu twosaba leta ni uko boturonse ibi igitoro uruhombo tugira kenshi igitoro iyo tubuze igitoro ibikorwa bica bihagarara tukaca tugira uruhombo
ukuri abene gihugu ikinzuko cyacuvuna cyane igitoro na cyane cyane na aba bantu bo batanga amaraporo atari yo kubajyanwa na makoperative bakuye leta kuba yonza yitumira abayikorera bakuye kuraba nk'icifata ko ngo bashikuze kuko ari abantu babeshe ibintu gasanga barahuye n'ingorane runaka barabajyanye mu mabohero n'ahandi barengana ibiciro igitoro nivyo bituremeye hanini igitoro kiratubangami tudakoze nta muntu ashobora gukoresha amaboko mu ruzi nyamagana adakoresheje igitoro uzanga igitoro kiratuvunye turahuye n'ingorane umwimbu nawo urakenewe indwi kundwa urumva ko bavuga ati numunsi ku munsi utange ibe kidusaba rero nibaza n'igitoro bakiduterekere hajya uwo muntu azojya mu mazi bakamubaza umwimbu ukabura yagiye mu mazi n'abazoheza asigure igitoro cyabonetse n'ibyo byamboge wanjye
umukuru wa zone gitukura muri komine mabayi imwe mu gicukurwamo cyane inzahabu avuga ko bigoye cyane kumenya igihe ubutare buba bwabonetse ari bwinshi cyangwa bwakeshe
inzahabu rero burya biragoye hari ha usanga abinzi b'inzahabu tubashikira bakatubwira ko batazironse nk'abazejwe intwaro boza begera abo binzi b'inzahabu hari ha usanga tudahuza neza kubera nta muhanuzi mubi wabo rero mu stanteri chef de zone turi kumwe turazi neza yuko turi kutabahanura abinjenza aho barumva ibyo cyo turababwira
mu gihe bamwe mu bajeje urumwaro ku nzego z'ibanze bakekwa ko barakorana n'abinzi b'inzahabu mu kuzinyegeza canke kuzigurisha mu nzira za magendu utwara umusozi wa gitukura bifitiye inyishu
kwebwe raporo turazitanga ibigora byo ntibibura kuko hashobora kuba hariho nk'ishantiye ziri ahantu hatandukanye hagoye no kugenda kandi iyo ushobora kugenda utambaye na botine utikwije neza ugasanga n'ahantu hagoye kugenda hatemba mu myonga dutanga raporo yaho twageze aho tutageze naho turabasaba raporo hamize baduhaye nazo nazo tuba turi abantu ntituba turi imana
iyo ntambamye yo kubura igitoro uramatari bizoza arayizi yamara yemeza ko abenshi bayikika inyuma mu kunyegeza umwimbu
ntabwo ari uwo wese bahereza igitoro amaze kuronka cooperative acagena agasaba mu bushikirangaji bwa muhaye cooperative agasaba rero ko yoronka igitoro ashamuye ibiti muri ico gihe ubwo gweta zoruzana agwereka administration ajeje intwaro babone ko mu byukuri uwo muntu akwiye guronka igitoro tuvuze ngo uwari wese ngo yimba ngo nace atanga amuheze atana ubwo afise kusanga babandi bagijana muri magenda ariho bagitwara cyane
mu kwezi kw'indwi umwaka uheze umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yafashe ingingo yo guhagarika amasezerano n'amashyirahamwe ashorera ubutare hanze y'igihugu umushikiranganji yajejwe ubutare n'agataka Ibrahimu Wize yemeza ko igihugu cyahora cinjiza ibice 10% gusa by'amafaranga ava mu gucukura ubutare
uravye icyo dukuramo n'icyo bakuramo twasanze igihugu cyacu mu bisanzwe cyararenganije cyane atanga karero ugasanga amasosiyete irikiracukura ubutare ugasanga leta y'u Burundi ihawe 10%.
Kugeza ubu amafaranga kanuni yinjizwa n'igisata cy'ubutare mu Burundi ntazwi neza. Yamara igihugu cy'u Burundi gifite ubutunzi bwinshi mu masoko ntanga nguvu. Twese inzahabu isi y'u Burundi irimo kandi ubundi bwoko bw'ubutare nka nikeli hake cyane ku isi hamwe n'ivu rizwi nka terre rare rikoreshwa mu gukora za telefone zigezweho hamwe n'indorerwamo z'imbonesha kure. Eloge Wulika neza, Ijwi rya Amerika.
Mu Rwanda urugereko rwihariye mu rukiko rukuru ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'iby'iterabwoba rwasubukuye urubanza rwa Bwana Winceslas Twagira Yezu. Iburanisha ryo kuri uyu wa kabiri ryatinze ku bimenyetso bishinjura uregwa bigomba gutangwa n'igihugu cya Denmark cyamwohereje kuburanira mu Rwanda ibyaha bya genocide. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa.
Mu iburanisha ryo kuri uyu wa kabiri urukiko rwasuzumaga n'ibimenyetso biri mu nyandiko zaturutse mu gihugu cya Denmark bishobora kwemerwa ni mu rubanza Wenceslas Twagira Yezu aburanamo n'ubushinjacyaha bw'u Rwanda ibyaha bya genocide. Ibyo bimenyetso nibyo byagombye gushingirwaho mu gushinjura uregwa. Mu iburanisha riheruka urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'iby'iterabwoba rwari rwasabye urukiko rw'ikirenga mu Rwanda gukorana n'inzego zibishinzwe muri Denmark kugira ngo haboneke ibimenyetso by'umwimerere. Urukiko ruvuga ko inyandiko zihari zitari umwimerere na cyane ko rwemeza ko hari aho bigaragara ko hari amakuru yasibwe cyangwa agacishwamo imirongo. Urukiko rwabwiye ababuranyi bombi ko igisubizo cyatanzwe na Denmark gisaba ko inyandiko ziri mu Rwanda zafatwa uko ziri nta zindi cyo gihugu gifite zo koherereza ubutabera bw'u Rwanda. Umunyamategeko Brice Bikotwa wunganira twagira Yezu agasanga harabayeho ubushake buke mu gushakisha izo nyandiko z'umwimerere zishinja ururegwa. Yavuze ko byashoboka ko Denmark yanze gutanga izo mpapuro ku bushake kuko ziri mu bubiko bwayo. Twagira Yezu nawe agakomeza gushimangira ko azi neza ko impapuro z'umwimerere ziri muri Denmark. Umunyamategeko Bikotwa asobanura ko kubwe urubanza rutagombye gukomeza mu gihe cyose batarabona izo mpapuro z'umwimerere zibumbatiye ubuhamya bwatangiye muri Denmark mu rubanza rwa Twagira Yezu. Bikotwa yabwiye umucamanza ko ikibateye gutsimbarara kuri izo nyandiko ari ukwivuguruza no kuvuguruzanya kw'abatanga buhamya. Aravuga ko ubuhamya batangiye mu Rwanda buhabanye kure n'ubwo batangiye muri Denmark. Avuga ko igihe izo nyandiko zaramuka zikomeje kubura hakoreshwa izihari cyangwa se ibiganiro ku bihugu byombi bigakomeza, Denmark igafotora impapuro z'umwimerere ibitse ikazoherereza u Rwanda. Urukiko ariko ntirwabuze gukomeza kugaragaza impungenge ku makuru atagaragara ku mpapuro zitari umwimerere zavuye muri Denmark. Izi mpungenge z'urukiko rurazihuriraho n'ubushinjacyaha buribaza ku makuru akubiye muri izo nyandiko yaba banyirayo n'uwazikoze. Ubushinjacyaha nabwo busaba ko amakuru yasibwe atagaragara muri izo nyandiko yakwiye kugaragazwa. Mu bubasha bw'urukiko ubushinjacyaha burasanga rwasaba Denmark ikagaragaza ibisobanuro ku makuru yasibwe muri izo nyandiko. Twagira Yezu we yabwiye urukiko ko nk'umuntu wasomye neza dosiye ye nta mpungenge bitagaragara byakwiye kuba biteza. Yasobanuye ko ibyasibwe cyangwa ibitagaragara bigendanye n'amazina yabo muri Denmark bamukozeho iperereza. Twagira Yezu yabwiye urukiko ko inyandiko akeneye ari zikubiyeho imvugo z'abatanga buhamya gusa kandi ko yamaze gutanga ibisobanuro kuri izo nyandiko. Yavuze ko ibyo bisobanuro yabihaye umwe mu bashinjacyaha b'u Rwanda ngo abimugereze muri Denmark. Nyuma yo kumva impande zombi ziburana, urukiko rwavuze ko rugiye kwiherera rukazabifataho icyemezo mu cyumweru gitaha ku itariki ya 14 z'uku kwezi kwa 9. Bwana Wenceslas Twagira Yezu w'imyaka 54 y'amavuko, igihugu cya Denmark cyamwohereje kuza kuburanira mu Rwanda kuva mu 2018 araburana n'ubushinjacyaha ibyaha bya genocide bumukekaho ko yakoreye ahantu hatandukanye mu cyahoze ari prefegitura ya Gisenyi mu karere ka Rubavu y'ubu mu burengerazuba bw'u Rwanda n'ibyaha Twagira Yezu akomeza guhakana yivuye inyuma. Eh, bagira ubusajwi rya Amerika, Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Ako kazi ki murakamenyereye na katwibutsa ikiganiro muri isanga tubagezaho buri munsi kuva isaa 10 kugeza isaa 11 ku isaha y'Ikigali mu Rwanda n'Ibujumbura. Mu Burundi ku munsi wejo tubateganyirije ikindi kumwe n'ugenzi wanje Oriane itanga ishaka wiriwe neza.
Amahoro cyane yidigwema.
Abakurikijwe iri America ubahishiye iki ku munsi wejo?
Urakoze cyane. Nkuko bisanzwe ku munsi wa gatatu tuba twabateguriye ikiganiro c'amagara y'abantu. Ikiganiro cerekeye amagara y'abantu ejo kizoba cihweza ahanini ingaburo, nutrition, vitamine nkuko bavuga mu Gifaransa, umubiri ukenera kugira umere neza uroranigwe. Muri rusange nibyo tuzoganira ko cane cane twibanda ku bantu baba bagwaye indwara y'igisukari, bakwiye gufungura gute, nibiki bakwiye kwirinda. Muri make tuzoba dufise umuganga hamwe n'uwijejwe umuhinga jejwe ibijanye n'ingaburo z'umubiri, nibyo tuzoba tuko turaganira ko ejo mu kiganiro muri sanga.
Oriane itanga ishaka ndagushimiye cyane kandi turarika abakunzi bacu kuzakurikira icyo kiganiro guhera isa 10. Wakoze cyane.
Urakoze na.
Mukomeje gutega amatwi Radio Ijwi rya Amerika. Ministri w'intebe mushya w'Ubwongereza Liz Truss yagejeje ijambo rye rya mbere ku banyagihugu mu kanya gashize. Yaramaze kubonana n'umwamikazi Elizabeth wa kabiri. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo amaze kuvugana n'umunyamategeko Pacelindi Kumana ari mu bashinze ishyaka ryaharaniraga ko Ubwongereza buguma mu muryango w'umwe bw'Iburayi, akaba aherereye mu mujyi wa Londres mu Bwongereza. Aratangira asobanura uko yakiye iyo jambo.
Muri make Liz Truss yashimikiye ingingo z'uko bategerezwa kunyarutsa gufata ingingo ku vyerekeye ekonomi, cyane cyane ivyerekeye energi, ni ukuvuga
amasoko ntanganguvu, umuyaga nkuba.
Ikindi yashimikiye ko nuko azogerageza kugabanya cyane amataxi y'abanyagihugu bari basanzwe bariha n'amasosiyete kugira ngo ekonomi isubire iduge. Ikindi cya gatatu yashimikiye ko nuko tugerageza uko ashoboye kose bagasubira kwinvestisa mu bikorwa bikuru binini binini ari ukubaka amabarabara ari ukubaka ibitaro hamwe no kugerageza ama industri agasubira agakora cyane
amahinguriro ku byerekeye politike yo hanze n'ibihe yashimikiye ko kubijyanye n'ibyazorangura muri iyo myaka ibiri asigaje mbere ko haba yandi matora
politike yo hanze ibyerekeye gufashanya n'ibindi bihugu yashimikiye ku kuntu ubwongereza burinda gukomeza kugwanya abagwanya demokrasi n'ukwigenga kw'ibihugu aho rero ngira ngo yagombye kuvuga ivyerekeye Ukraine yuko igihugu kizoguma gifata intumbero cari carafashe nibaza ibindi nuko yashimikiye ko yuko turine kugira imigenderanire myiza n'ibihugu vyose kugira ngo igihugu c'Ubwongereza kigerageze cerekane yuko gikurikiza amategeko kandi gishimikiye kukwigenga kw'ibihugu
ku byerekeye ingwano muri Ukraine ibitero Uburusiya bwakoze muri Ukraine hari ico yabivuze ko
ntiyabivuze mu madetaye mugabo ico yavuze yabanje kugushimira Boris Johnson kubera ukuntu yahagarariye agafata ikibanza cya mbere akaje imbere mu kugwanya Uburusiya ukuntu bwateye Ukraine nimba rero yamushimiye nuko Ubwongereza buzoguma muri iyo ntumbero yuko bazogira uko bashoboye kose kuguma bafasha Ukraine
aho umugambwe Labour Party umugambwe urushiri imbere uko novuga inyungu z'abakozi utavuga rumwe n'umugambwe Conservative Party usimbataye ku mico n'imigenzo ya kera wakiye gute igenwa rya umushikiranganje wa mbere mushasha Liz Truss
umugambwe Labour Party urashikiriza neza ungene wakiriye mugabo ejo bakimuvuga umukuru umugambwe yaravuze yuko atagihindutse ko ari ico kimwe n'uwahahora ko ataco babona kizohinduka kinini yuko umugambwe uri ku butegetsi ko igikuru bonyarutsa bagafata ingingo zifasha abanyagihugu kwera abanyagihugu ubu aramerewe nabi kubera inflation igumiduga hanyuma kandi imishahara ntigumiduga kandi babona ko n'ibiciro vy'amasoko ntanga nguvu nka electricity na gaz biguma biduga cyane ivyo rero bituma abanyagihugu batagira amafaranga basigarana umushahara wabo ivyo nivyo amaze gutangaza ejo yuko atakintu kinini nya babona kizohinduka kubera uko kuntu bamaze kubutegetsa imyaka myinshi kandi ubutunzi butaguma buduga uko bavyifuza
muri make mu kurangiza hari abamugereranya na Margaret Thatcher mubona afite icyo gihagararo
umva Liz Truss ni hagishika kutegetse nk'umu prime minister umugereranya na Margaret Thatcher yamaze imyaka myinshi atwara oba ari ukushikuza no kurindira umuntu akaraba mugabo uri kuramuraba umugore ikintu cya mbere wabona ni uko n'umugore azi kwiadapta ku ma situation umugore azi kumenya muri politike yuko udashobora kuguma ufise ifilosofi imwe icyo rero cyo kubera guma azi kwiadapta kuko mu ntango imyaka ine iheze yari umugore ashigikiye ku Bwongereza buguma muri Union Européenne ariko ubu yaraparvenye kubivamo arashigikira ku Bwongereza burinda kuva muri Union Européenne urumva rero umugore azi kwiadapta n'umugore azi kumva kuri politiki ushobora guhindura ibyiyumviro
urakoze cyane
urakoze Fidel
bakunze baradijwe iya Amerika mutuye mu burasirazo bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo twararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.9 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 98.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 99.4 n'ibice 7
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
Naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9 n'ibice 9
Ni Radio Ijwi ya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
Naho abari mu Burundi mwadukurikira mukoresheje imirongo migufi ya shortwave kuri metro 19 na metro 22 mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice 3 y'Ijwi rya Amerika Abaturage b'Abarundi bakorera imirimo y'ubwubatsi mu mujyi wa Uvira mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga ko bahangayikishijwe n'ubwinshi bw'amafaranga basabwa na serivisi zishinzwe ubwubatsi muri uwo mujyi. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo.
Ugeza henshi haba ari kubaka amazu muri Uvira, uhura n'abakozi ba serivisi ishinzwe ubwubatsi bagenzura abafundi b'Abarundi nimba bafite uruhusha rubemerera gukora iyo mirimo. Rimwe na rimwe bamwe basabwa guhagarika imirimo, abandi nabo bagatanga amafaranga makeya kugira ngo bakomeze imirimo yabo. Abandi bamwe mu Barundi twasanze muri Avenue Plage d'Or iri muri quartier Nyamianda basabwa kwishyura idolari 50,000 kugira ngo bahabwe uruhusha rwo kubaka.
Twibaza dufite nk'abafundi bakora muri Congo ni ibibazo usanga bigoye sana. Nk'ubu hari abaho kunyanyaswa sana, mbo ku bijyanye n'igifundi kiba kibazo ko ari ibintu baracunyanyasa sana ku bisanzwe. Nk'ubu urumva ariko badusaba nk'iyose nk'ari dolari, nubwo bavuga ngo uyigure. Abafundi abona kesha abahangutse ku mazu akaba bapfa akaba bagirane nanjye n'ikibazo ngo nawe waza kuveje hose tinone nkuba umuntu atanze yose nkari dolari agize ikibazo azoza hari akomere kugira iki kibazo abagijeyo cyo cyose nanjye cyo nakironke.
Bahati Shabat nabwe numwe mu Barundi bakorera imirimo y'ubwubatsi muri Buvira avuga iko ari je basabwa kuriha amafaranga menshi bitewe nuko babahagarariye inyubako.
Nk'ubuje bwanje bariko baravuga ati kugira ndonke uruhusha rwo kubakisha inzu ngo ni ngure document ya 75,000 dollars. Eske 75,000 dollars ko ino shobora kuyikura he cyabura umufundi wenyine ariko arakorera 5 dollars kirasiko yo sharonka 50 dollars ayikuye he kugira ngo iyo izo document rwatwe ntazo tumenyereye ndushanti badusangaho. Ahubwira ati mpereza wamubwira ati iyo document nayo mfise ntashobora kuva ngaho utamuhaye ikintu no kuvuga urashobora kwirigura ko runo munsi ugasanga wakoreye ubusa nanaje ko atavuta muhaye na 5 dollars kubyemera kuko urashobora gusanga umuntu agose abasuwa 5 dollars nawe mu kwezi urikora korera iyo suwa 5 dollars nyene.
Usibye uruhusha rwo kubaka rugoye abo Barundi bavuga kandi yuko bahangayikishijwe n'idolari 15 zo kugura uruhusha rwo kubemerera kuba muri Congo bicara basabwa n'abinjira n'abasohoka muri Uvira.
Twahore yajya mu nzira bashambwa ati none zana byangombwa ukora mu mufuko nk'uko aha byangombwa lese passe karanga muntu ko zana dejo cye nta ofisi naje hijya yacu ngo sije tufira ngo twabwiye zana dimiye ati wapite cye nta mahera afise ati kusa jewe mishimo bosi no muronde akagira icyo mwavugana n'aho naca ndondero achaza kutugombora niyo muhongo
mutanga nga
dimir
taking oraje cyo kukazi jewe nuko baduzanga kukazi bakaguma badufata ehego badufashe kandi ubwo badufashe ushaka kumuha ayo mahera hije hije agarutarongera akagufata nakuba barayateje waramuha ayo mahera no barakuretse niyo probleme dufise kugira ndabaha mahera ari gihe baza bakamfata nka yabaha nigihe ndababonye niruka nka basi
mbese mubona ari amafaranga menshi kuyo mukorera
ni menshi gose none nkaje wewe nkore dollars 3 none umva ntanze kenze dollars umva ari gute se atari.
Ubuyobozi bushinzwe ubwubatsi muri Buvira buvuga yuko amafaranga basaba ububatsi ari dollars 50,000 zo kugura urusha rubemerera gukorera imirimo yabo y'ubwubatsi muri Buvira mu gihe cy'umwaka. Aba Barundi bakora ubwubatsi basaba ubuyobozi bw'umujyi wa Buvira kubwa bavanira ayo mafaranga bari gusabwa na serivisi ishinzwe ubwubatsi. Usibye iyi mirimo y'ubwubatsi aba Barundi bakorera muri Buvira usanga ari abandi bakora ikimotari, gukora mu ngo no mu tubare ndetse n'ubuhinzi. Vedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Tuti mu duteza amatwi mu kanya turaba tugeze ku musozo w'amakuru yacu kuri uyu mugoroba. Ariko mbere yuko dutandukana tubibutse ko mu Burundi ubuyobozi bw'intara ya Cibitoki buburira amashyirahamwe acukura amabuye y'agaciro atarimo kubahiriza amasezerano yagiranye na leta ko ashobora guhagarikwa. Muri Congo kuri uyu wa kabiri umuntu umwe yiciwe mu mujyi wa Beni ubwo hongiye kuba imyigaragambyo yamagana MONUSCO. Aba ni abasirikare bashinzwe gucunga no kugarura amahoro muri Congo. Bombe bikekwa ko yatezwe n'abajihadiste yakubise ikamyo majyaruguru ya Burkina Faso yica abantu byibura 35 abandi babarirwa muri 40 barakomereka. Twababwiye kandi ko ishami rya ONU ikigega cyita ku bana UNICEF yatangaje uyu munsi ku wa kabiri ko abana barenga 700 bamaze gupfira ahatangirwa imfashanyo y'ibiribwa mu gihugu cya Somalia naho abantu ibihumbi n'ibihumbi muri Chad bahanganye n'imyuzure ikomeye nyuma y'imvura nyinshi ugereranije no mu myaka 30 ishize. Shuti mwari muduteza amatwi ahantu dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha, tubashimire kuba mwaduteza amatwi. Dushimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Dieudonné Cyubahiro wadufashije kwegeranya aya makuru muri studio ya gatanu Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edirwema, mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.